uyu mwumviriza ni iradio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Burundi, mutumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22. Turabaramukije nshuti, turi kumwe kuri micro, muri kumwe na Fidel Niyongabo mu mwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiyaga Tanganyika kivugwa ko kimaze imyaka irenga miliyoni 12 n'imiburiburi kibayeho, ni kimwe mu byaga binini kurusha ibindi byo muri Afrika, kikaba kigira kabiri inyuma y'ikiyaga Victoria. Icyo kiyaga gifise ibirometero kwadrato 32,600. Ibihugu bine nivyo bisangiye icyo kiyaga, navyo ni Burundi, Republika ya Demokrasi ya Kongo, Tanzania na Zambia. Tanzania na Republika ya Demokrasi ya Kongo nivyo bifise igice kinini cy'ico kiyaga. Tanzania ifise ibice 41% vyacyo, mu gihe Kongo ifise ibice 45%, Burundi bufise ibice 8%, Zambia ifise ibice 6%. Tanganyika ni cyo kiyaga cya kabiri ku isi kitarimo umunyu mwinshi, kimaze ikiringo kirekire, kiza mu kibanza cya kabiri mu biyaga bifise amazi menshi kandi gifise uburebure bunini cyane umuntu aja hasi ku isi, uretse ikiyaga Baikal kiri mu karere ka Siberia mu gihugu cy'u Burusiya, no kuvuga imetero 1,436. Icyo kiyaga kirekire kandi kurusha ibindi ku isi gifise amazi atarimwo umunyu mwinshi, Tanganyika ifise uburebure bw'ibirometero 650. Tanganyika ni kiyaga gifitiye akamaro gakomeye cyane abanyagihugu baba ku nkengera yacu, kubera amazi yacu n'ubwoko bw'amafi atandukanye ari muri cyo. Yamara harababona ko ibihugu bisanga icyo kiyaga bidakora ibihagije kugira icyo kiyaga kigirira akamaro abanyagihugu bavyo kurushiriza. Mu kiganiro muri Isanga twatumiye Mark Rugeni Nyange agira ubushakashatsi ku bijanye n'ibidukikije, kandi amaze imyaka irenga 12 agira ubushakashatsi ku kiyaga Tanganyika n'akamaro gishobora kugirira ibihugu biyisangiye, akarere kose eka mbere n'isi nzima, ari Bujumbura mu Burundi. Mutumire ndakuramukije.
Ndabaramukije mahoro.
Muravuze ko mumaze imyaka irenga 12 mugira ubushakashatsi ku kiyaga Tanganyika, nibihe mwabonye bigaragara kuri ico kiyaga?
Murakoze kuri icyo kibazo. Icyo nohera ko ni ukubanza kuvuga akahise kacu. Icyo kiyaga nk'uko abahinga babivuga gishobora kuba kirenze imyaka miliyoni 12 kibayeho, igihe igice kitari gito cya Afurika cyasaduka, aho cyafashe ibirometero birenga 10,000, hakabamo hagati havukamo ibyo biyaga. Ikiyaga cya Tanganyika nacyo akaba aricyo cya kera kurusha ibindi. Ikiyaga cya Tanganyika rero urabye n'ukugene kimeze, wese ukahise kacu, cyari ikiyaga cugaye kuva kibayeho gushika mu mwaka w'1846, aho caronka uruzi rukuga rukivamwo rugaca rutwara amazi, mugabo kibanje kuzura. kuko nkuko abahinga bavyerekanye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana umunani na mirongo ine na gatandatu aho ikiyaga cya Tanganyika uvuye kwibahari cyari ku rugero rwo hejuru ibyo twita kote imetero amajana 77.7. hanyuma rero cyaciye kimara imyaka 32 uhereye kuri uwo mwaka w'igihumbi n'amajana umunani na mirongo ine na gatandatu kica kiraduga gushika ku metero amajana 783.40. urumva caduze muri iyo myaka 32 imetero 5.80.
ntabaciriyemo nibihe byatumye kiduga ugo rugero rw'amazi ruduga nibihe byabitumye
igituma amazi aduga ni ingene imvura igwa iyo imvura ibaye nyinshi birumvikana yuko ikarenga amazi ava mu kiyaga kuko icyo gihe amazi yava mu kiyaga yari amazi y'umuhisha ava ku kiyaga nyine kuko nta ruzi rwariho yasohora amazi rero yaraduze kubera imvura yari nyinshi icyo gihe ku mwaka ndetse ugereranije yaduga santimetero 10.18 na 125. hanyuma mu gihumbi kimwe amajana 878 ni gushika 1894 niho aho amazi amaze gushika ku metero 783.40 yaca afata aho rukuga ruri uko rukuga rwisuka mu kiyaga cya Tanganyika hakimburuka kubera amazi menshi n'inguvu z'amazi ava mu kiyaga amazi atasubira gutemba asubira iyo rukuga kuzanana icyo gihe rero byafashe imyaka 16 kugira ngo amazi amanuke ndetse aramanuka cyane ku rugero rwa 2.78 hanyuma rukuca rubaho rukuga rw'uruzi rusohora amazi mu kiyaga cya Tanganyika
yego
amazi ya Tanganyika rero uno munsi asohoka aciye muri rukuga n'aya aduga z'umugisha
none imbere imbere yuko ugo ruzi muvuga rukuga rwisuka muri Tanganyika bigahinduka ahubwo rukava muri Tanganyika rusohora amazi ya Tanganyika imbere yuko ivyo biba kubera izindi nzuzi zaguma zisuka muri Tanganyika no kuvuga rero ko imbibe za z'ikiyaga Tanganyika zitara aho ziri ubu kubera amazi menshi yaguma yugaranye muri Tanganyika cyane mwo bisigura gute
Tanganyika gwari hasi kuko urazye ibiharuro bihari cyari kinogo kirekire amazi yisukamwo y'imvura n'inzuzi ntondo kumbure zinjiramwo kuko nka za rusizi ntizari bwajemwo n'izindi nzuzi ntizari bwajemwo ga inzuzi uko zazana n'imvura yagwa yaje muri icyo kinogo hanyuma umuhisha uva muri Tanganyika uno munsi baharura ko ushobora kuba ari birometero kibe sinzi uko nokuvuga mu Kirundi kiloitiro ashika 48 ku mwaka ariyo atwagwa n'izuba ubushuhe ayo niyo mazi menshi yari ahari mugabo rero urumva imvura imaze kugwa ikarenza ibyo umuhisha usohora byatuma amazi agumamwo kandi akabandanya kugwira kuko no mu nyuma urabona ko hagiye harabaho ibice byo kuduga no kumanuka kw'ikiyaga kuko ni abahinga babiterekeranye bakabyandika bafashe kuva ku mwaka w'1846 gushika ku mwaka w'1498 aho niho bagejeje berekana igene kiyaga cyatanganyika cyagiye kirahindagurika wa dukubone kiduga n'ingene kimanuka
yego
dakatu nako mu myaka
heraheza ningoka tuje ku mirongo ya telefone
ego ariho wa de muri iyo myaka irimo ibice hafi bishika icumi ingene byagiye birahindagurika gushika ndetse mu myaka ya 1964 kiyaga cya Tanganyika cyarigeze kuduga amazi twarumvise ko yigeze gusenya igisagara cya Bujumbura nk'uko no muri iyi minsi yageze mu 2021 na 2022 amazi ya Tanganyika yasubiye kuduga. Izo rero zerekana yuko imvura igenda irahindagurika, bivuga yuko ihindagurika ry'ibihe ryarashyitse no ku kiyaga cya Tanganyika.
Reka tuze ku mirongo ya telefone
rero.
Reka turaza kubandanya ku kiganiro turacyafise akanya. Reka tuze ku mirongo ya telefone dufise Odas ku murongo wa telefone. Odas, uratwumva?
Yego, ndabumva.
Uhamagaye uri he Odas?
Ndabumva.
Yego, neza.
Uhamagaye uri he Odas?
Yego, ndabahamagaye ndi i Bujumbura. Bujumbura hafi ya kiyaga Tanganyika kuneho nakuriye kandi nahomba.
Mubise kibazo mubaza mutumire cyangwa icyumviro?
Ndona ina chance interera no mfatiye kuri introduction atanze mvuga ku cyokogwa kugira ngo ikiyaga Tanganyika umwimbo muri cyo uyongere. Ni interera no rero.
Yego, muyitange.
Ndakubura ko nari natanze intererano ya mbere. Intererano ni uko ugiye kuraba ubwa mbere itumva ry'umwimbo cyane rigaragara cyane ku ruhande rw'u Burundi. Ibyo nabyo bikaba bituma n'uko umwidegembyo mu bijyanye n'ikirovi utangana n'uri mu bihugu nka Congo na Tanzania na Zambia. Kubera ko ikiyaga Tanganyika ni kimwe mu biyaga bitunze ubwoko bwinshi bw'amafi burenga 170. Ariko rero itegeko ry'u Burundi ryasinywe itariki 13/11/2016 ritanga umwidegembyo muke mu bijyanye no kuroba muri Tanganyika. Utyo rero ugasanga ubwoko bubiri gusa bw'umukeke n'indagara nibwo buri kuburabwa cyane, mugabo ayandi moko menshi y'amafi ugasanga ntariko ararobwa. Bivanye n'uko ubwo bwoko bundi insenga zaba zikoreshwa muri leta bavuze yuko zitemewe n'amategeko ngo kuko ngo ziroba amafi zibanze kuyaniga. Utyo rero leta yashyizeho itegeko ariko ntiyakihutira guhindurira insenga abenegihugu bari basanzwe baziroba. Icyo rero ni kimwe mu bituma umwembe uba muke. Hanyuma icya kabiri ni uko n'abazifungura nabo batera biyongera. Abazifungura batera biyongera kuko uko igiti gisarundi kigwira birumvikana yuko abazikenera nabo bakiza kuba benshi. Ibyo ni ibintu bibiri mu bituma umwembe uboneka ari muke. Bivuga yuko byo nemera ko muri Tanganyika habuze umwembe. Icya gatatu ni uko hariho n'ubuhinga bushaje, ubuhinga bukoreshwa ntibujyanye n'igihe mu bijyanye n'ikirobyi, haba no ku nsenga zemewe n'amategeko ziroba arizo insenga zitwa ibice amakatamara mu Gifaransa.
Murakoze.
Ariko ibyo ni bimwe mu bituma. Hanyuma hari n'ibyo umuhinga yavuze nemera bijyanye na polisi y'amazi barekerana kishuka mu kiyaga.
Turabashimiye Odas, murakoze ku ntererano yanyu.
Yego, mureza gito.
Tufise kandi Felix. Felix, uratumva? Felix, uri he?
Yego, ndabahamagaye ndi Bujumbura mu Burundi.
Ufise icyumviro intererano?
Yego, ndafite intererano ariko mbere ko mvuga intererano harasaba ko nashaka yuko uwo muhinga aza kunyishyura. Imanjine turakunze kubona ikiyaga Tanganyika kiduga amazi kikimura abantu wanashaka hakabaho abahasize ubuzima. Mbega hokorwa iki kugira ngo uwo munsi urira cyangwa ukakuduga kw'amazi katanganyika guhagarare cyose kikabanuke? arata nako ama ingererano patiye ku tanga marara mari mwatanze bageze mu kimbereka hoko gukugira ngo abanyagihugu babone akamaro muri mutyaka tananika no kuba ikiraka tananika kibakirire akamaro ubwanje icyo no kuba yuko umunyagihugu wese cyane abegereye ikiyaga Tanganyika botahura yuko ari icunga rusange haba umunyagihugu wo mu Burundi cyane wo muri Congo cyane Zambia ndetse na Tanzania bakumva yuko ikiyaga Tanganyika ari icunga rusange ni ukuvuga bamaze kubitahura uko bazogikingira uko gukingira rero bumvise ko ari inzuzi nyinshi zisuka mu kiyaga Tanganyika ziva mu misozi ahanamye icyo gisagara muri icyo gihe rero umunyagihugu wese yashobora kubwira icyo akoze kugira ngo yamaze aja kwisuka muri Tanganyika ntabandanye ajyayo ari mabi aho nca ntanga ihataro rero
unyarutse unyarutse kuba dufise umwanya yego
yego me ari inzuzi nyinshi mu gisuka mu kiyaga Tanganyika zifatiye iwacu mu Burundi usanga batereramwo imicafu myinshi ku bw'ibyo iyo micafu ijya kuyica isi iri mu kiyaga Tanganyika yego hanyuma ikindi ni uko nk'uburobyi bwoteza imbere turacakoresha ubuhinga bwa kera muri icyo gihe tubona yuko umwuga w'uburobyi womengo ntakimaze kubera umwe wese ajyayo muri Tanganyika aroba akoresha ubwato budateye imbere kugira ngo rero twese tuzoshikirwe umwenda ube mwinshi ni uko boteza imbere ubuhinga bw'uburobyi akajya ukajya ku rugero rwiza ni icyo nashaka kuvuga
murakoze cyane umutumire Mark mu kwishura gute ibi byimviro n'ikibazo gishikirijwe na Felix Odas nawe yashikirije icyumviro bose ba Odas yavuze ngo nta mwidegembye wo kuroba ngo uhagije uhari mu Burundi.
Hello
muranyumva Mark?
Ndabumva neza harimo ibintu bijwangaraye sinzi ko bashobora guhindura nimero
ariko twe turakumva ku ruhande rwacu
zenda bumva nabi cyane
reka tu ugerageze nimba ntiwashoboye kumva ibibazo bya Odas na Felix
ibibazo fena tariki ndumvise cuko tugukingira ikiyaga n'ikindi amafi aroba ariko numva akajambo kamwe
reka Odas yavuze Odas yavuze ngo nta mwidegembyo uhagije uhari gukuroba mu Burundi ku bwoko bw'amafi ngo atari make akavuga ko agereranya n'ibindi bihugu kumbure ngo bifise abanyagihugu bafise umwidegembyo kurushiza ukuroba yavuze kandi kuvyerekeye ngo uburyo bwo kuroba abanyagihugu bakoresha ngo ni uburyo bwa kera ngo ntibakoresha ubuhinga bumeze neza ngo bafasha kuroba neza amafi naho kuri Felix yavuze yabajije ikibazo kuva ngo amazi aduga mu kiyaga Tanganyika ngo hoko gwiki kugira ngo umwuzure ngo ugabanuke yavuze ikimvura yashikije ko abantu bakwiye kubona ikiyaga Tanganyika nk'itunga kumenya ko ari itunga rusangi nawe nyene yagarusa kuri icyo cyumviro cyo kuvuga ko ubuhinga bwa kera ngo ari bwo bugikoreshwa umwe wese aja kuroba akoresheje uburyo butari ubwa none budashobora gufasha kuroba neza kurushiza amafi mwovyishura ko gute
murakoze mpereye ku kibazo cyo kutagira umwidegenzo mu kuroba nibaza ko umwidegenzo urahari mu kiyaga cya Tanganyika burya amafi menshi baroba n'ubwoko bubiri n'izijya twita indagara hamwe n'umukeke nizo fi nyinshi zirobwa izindi nazo usanga ari imwe hanyuma rero hariho n'izindi baroba bita umugara ni burya bufi buto niyumvira ko
rutari bukuye kurobwa kuko niyo mafi yejo muri abantu baragenda bakikinga mu kwizu gatanga baburobye ugasanga ikiro kimwe kirimo ibihumbi n'ibihumbagiza by'amafi yapfuye ataragera rero ababijejwe burya nibaza ko bakora ibikenewe byose kugira ngo icya mbere ifi ntizihome ikigira kabiri barobe ifi zigeze zibatse kuroba ngo barobane n'amagi kuko urabye nk'abagenda kuroba umugara birababaje nibyo bavuga ngo kararyoshe mu gitoki mugabo hariho icyo twibagira ni ukuvuga yuko tuba turiko turahonya amafi indagara nta muntu babuza kuziroba bigabo bikenewe yuko bagira igihe cyo kuzirindira kugira ngo nazo zibeho uko baroba kera bari bafite ubuhinga bwabo kandi bari bate ubu abaroba baragwiriye bisabwa yuko rero hobaho igihe cyo kurindira kandi nibaza ko babikora bakabikora neza umwidegembyo rero urahari mugabo bakwiye gukurikiza amategeko bahabwa n'ababijejwe kugira ngo barobe amafi meza ageze kuribwa hanyuma urubyaro rw'amafi rubandanye rubaho
naho ku kibazo
ibikoresho nabyo ibikoresho urabona ko ntituratera imbere mu burobyi ubwiye hari inyanzarate usanga hari aya mato n'amatara n'utumoteri baba bashyize ko bafise n'insenga bataye mu mazi abantu bariyo barindiriye byari bikenewe ko baba bafise uburyo bukwiye naho bwoba bukeye ubwabo buroba byinshi ubwato bunini bunini hanyuma rero bakagira n'uburyo bwo kubiraba neza bakabikurikirana kuri icyo cya Felixi ko ari ikiyaga rusange kirumvikana ni ikiyaga rusange dukwiye gukingira twe
naho ku kibazo
na kimwe kivuyemo ata muntu n'umwe aguyemo
naho ku kibazo cya Felix
yego
nibyo nashaka ndababaze kuri icyo kibazo cya Felix yavuze ngo kubera hari icyo kibazo cy'amazi aguma duga agashika no mu makarti abantu babamwe akonona ibintu n'amazu yako abaza ngo icyokorwa kugira ngo iyo myuzure yatangane ikigabano
icyo kuri icyo kibazo hari ibyigwa byakozwe mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri mu kwezi kwa gatanu kandi icyegeranyo cyarashyikirijwe leta amaleta uko ari ane ni ukuvuga Uburundi igihugu cya Congo Tanzania na Zambia muri ibyo byigwa niko Zambia ntiyari yaje ariko hariho ishyirahamwe ibyo bihugu bine bihuriramwo nibyo ryari ryagiye kugira ibyo byigwa ubu nyagirirwa ko ndagendamwo hariho rero icyegeranyo cyatanzwe n'ibyokorwa mu kurindira rero yuko ibyo bikorwa abantu boba baratenyenye nko kuja kubaka mu kiyaga kuko bashobora guhomba ibintu bitari bike bakumviriza leta kuko hariyo ibintu yavuze ko burindirira kubaka mu kurindira yuko ubuhinga bwo kubaka ku kiyaga bwemezwa bwigwa bukemezwa hanyuma rero abagiye kubaka bakaba bafite ubwo buhinga n'uburyo bwo kubaka kuri icyo kiyaga rero kugira ngo ikiyaga ntigisubire kurengana hari ibikorwa byari byavuzwe by'ukwagura rujya ruzi rwa Rukuga bwo bakongera bakaru inzu kugira ngo kivuga mu kirundi bavuga tiraje dragage bagakuramwo ibyatsi birimwo kuko harameze n'ibyatsi byinshi cyane abantu barubatse indani muri urwo ruzi hanyuma rurerigerana ku buryo rusohora amazi makeya ikindi nacyo bari bavuze yuko hashobora kuba imyahuka bita le canot d'équilibre niko mu gifaransa bazita n'ibindi bikorwa bitari bike ibyo rero biri mu byigwa ayo maleta ariko arakora turindiriye ibizovamo kugira ngo ibyo bikorwa n'ibyakorwa ikiyaga cya Tanganyika bagikorere na barage ku buryo yuko amazi abaye make bugara mu gihe abaye menshi bakugurura
reka turabandanya
gituma ikiyaga cya Tanganyika gicuye hafi kaguma aho
ubuhinga bigitegeka
reka turubandanya ku byerekeye kiyaga Tanganyika ku bacugura maradio yabo reka tugaruke ku mirongo ya telefone Marcel ari ku murongo uratwumva Marcel
yego ndabumva neza kandi n'umutumirwa ndamuramukije ndi Kigali mu Rwanda ndashaka yego ndi gushaka kubaza ikibazo kimwe murabona ko hano mu karere k'ibiyaga binini wenda dufatiye muri Afurika y'ubuseruko ibihugu biratandukanye ariko ntabwo amategeko arengera ibidukikije aramye mu ibyo bihugu urugero nko mu Rwanda tugira ikigo cy'igihugu cy'amazi Rwanda Water Board tukagira n'ibindi bigo bifite aho bihurira n'isuku ariko wanyarukira mu bindi bihugu duturanye nabyo ugasanga urasitara ku masashi urasitara ku maplastike bagenda usitara ku bintu bidafututse kuko wenda nago rugero nko mu gihugu cya Uganda ukinjira igisohoka mu Rwanda ukinjira muri Uganda utangira guhura rwose n'umwanda ukabije haba nabaza nti kuba amategeko akimbira ibidukikije narwanya gukoreshwa ry'amasashi n'amaplastike mu bihugu byo muri aka karere ataramwa tubahirizwa mu bihugu byose kimwe ntabwo byaba intandaro yo kuba byagira ingaruka mbi kwa kiriya kiyaga kuko ibyo byose iyo imvura iguye umuhura bitembana bikazisanga muri Tanganyika byo bikaba byagira ingaruka kuboneka k'umusaruro w'amafi muri iyi minsi ikibazo cya kabiri hari ukuru mu Rwanda tujya dufunga ibiyaga kuroba bigahagarara bitewe n'amezi tugezemo kandi noneho leta ikagenzura imitego ikoreshwa mu kuroba ubu ngubu sinzi niba n'ikiyaga hari igihe cyatagagika kigera igihe kigafungwa ntibongere kurobamo cyangwa se niba ari igihe cyose cyangwa se niba amareta akora kuri icyo kiyaga ibihugu bikora kuri icyo kiyaga bigenzura imitego amakoperative yemewe aroberamo bakagenzura imitego bakoresha ku buryo nta bantu bashobora kwitwikira ijoro ngo bajyane ya mitego irakuramo n'umuraga wakabaye uzatwororokera ejo hazaza bikaba ariyo ntandaro yo kubura umusaruro bari raporo n'utwo twari twiteze murakoze n'ibibazo nari mfite
ndabashimiye Marcel mwishure umutumire
murakoze nimba nabyumvise neza yari karavuga ibyerekeye isuku avuga n'ibyerekeye ibikoresho bimwe bimwe nk'amasashe usanga hose kandi amategeko muri ibi bihugu by'akarere turimo ugasanga ntibabihuriza ko ku byerekeye isuku hoho icyo ni igikorwa novuga cya minsi yose kandi cy'umuntu wese atanumwe abuyemo ko uyu muntu agira isuku iwe igihugu gitegereza kukigirira isuku aho umuntu aherereye hose ategerezwa kugira isuku kugira ngo n'ibimukikije nabyo bibonegweho kumererwa neza hanyuma ku byerekeye ayo matashe avugwa burya amatashe hari ibyo agenewe gukora n'aho agenewe kuja mu gihe ahejeje gukora ibikorwa byayo turayabona mu miti mu makarito y'imiti arayaza afutse ibintu arayaza atekeye ibintu yose harayaza ari amacupa ugiye nk'ibujumbura by'ukuri bo urabona ko hari abatarabyumva neza yuko ikintu cyose
alo
kugira ngo ndije ko
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Born and raised right here in Houston.
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mutubabarariye twabuze mutumire ku murongo wa telefone hari habaye ibibazo ku murongo wa telefone ariko yagarutse twamuronse turiko turavuga rero ku kiyaga Tanganyika kimwe mu biyaga birebire kandi bifite amazi menshi n'ubwoko bw'amafi menshi ku buryo gishobora kugira akamaro gakomeye cyane abantu baba ku nkengera zacu turi kumwe n'umutumire Marc Rugerinyanga agira ubushakashatsi ku bijyanye n'ibidukikije kandi amaze imyaka irenga 12 agira ubushakashatsi ku kiyaga Tanganyika n'akamaro gishobora kugirira ibihugu bigisangiye akarere kose kambere n'isi nzima mwariko muri ishura ku kibazo cyashikirijwe na Marcel mwariko muvuga ku vyerekeye yari kara yashikije icyumviro ku vyerekeye amasashire n'iyindi myavu n'imicafu ishobora kwisuka muri Tanganyika mu cyo kugira ingaruka mbi ku mafi
ego ibishobora kuza mu kiyaga bishobora kugira ingaruka mbi amafi n'ibitari bike yavuze izerekeye amasashe hariho n'ibindi by'amavuta nko ku bisagara biri ku kiyaga cya Tanganyika ibisagara byose byategerezwa kuraba yuko ayo mavuta ava nko mu mamoteri mu miduga n'ibindi byose biva mu mazu bidakwiye kwinjira mu kiyaga cya Tanganyika kuko bica bigenda konona bigahindura amazi bikaya akanovera kayo kagahinduka n'ibirimwo bigahinduka kuko muribuka yuko ikiyaga cya Tanganyika kiri kigira kabiri mu biyaga bifite amazi ko kwita yoroshe ibyo bita rezo duce bizo kuvuga amazi atagiramwo umunyu mwinshi ari umunyu ukwiye inyuma y'ikiyaga bita Baikal Tanganyika gifise hafi ibice 18% cyangwa birenga gato y'amazi yo ku isi ameze neza rero urumva hamwe abantu bagiye barahindagura ibinyabuzima birimwo byagira ingorane hari abantu rero burya uko bagwira niko bari bakwiye kugwiza n'uburyo bwo kugira isuku no kuraba ingene bakikira bakingira ibidukikije ikiyaga cya Tanganyika kitavuyemo kuko ni kiyaga gifite akamaro kanini cyane kuri ibi bihugu bikikije kino kiyaga n'abantu bariho kandi ni kiyaga wiraze gikomeye ku isi kuko ni kiyaga kigira gatatu mu bunini mu mazi ni kiyaga kigira gatanu mubunini kwisi.
Marcel hari kindi yashikirije Marcel hari kindi yavuze ko cerekeye amategeko akingira ibidukikije yibaza ko yoba atandukanye ku bihugu ibihugu byegereye icyo kiyaga ku byerekeye amategeko akingira ibidukikije kujyanye na Tanganyika mu Burundi byifashe gute muri make cyane.
Amategeko ariho sinarifite hano imbere yanjye mugabo amategeko ariho icyerekeye ibidukikije icyo ni ukwita ibintu bikuru bikuru biranga ibidukikije burya ni bimwe ku isi. Hagenda rero harahinduka ibintu bimwe bimwe hakurikijwe ikigire gikingirwe icyo ari cyo n'akarere kagere gakingirwe aho kari ibihari uko bimeze ibintu bakoresha uko bimeze izo byose biza byiyongera biza gufasha cya kintu nyamukuru icyo ni ukwita ihangiro rikuru mu byerekeye ibidukikije ku isi n'ikindi bimwe.
Yego
ariko uko ibyo tugomba gukingira ni bimwe n'ibyo ingene tubikingira bivana naho duherereye ariko rero ibintu baza barongeramo biba bivanye naho abantu baherereye n'ibikorwa bihakorerwa abantu uko bangana n'ibintu byinshi bijya kujyamo kugira ngo dukingire ibidukikije.
Yego
tukaba tuzi ko turi mubi dukikije.
Yego nashaka hari ikindi yabajije muri make cyane imbere kutugaruka ku mirongo ya telefone hari ikindi yabajije yavuze avuga ko leta yibaza ko leta yoba igenzura imitego ikoreshwa mu kuroba hari n'ivyo yavuze ko hoba hari gihe Tanganyika yoba yugagwa ku barovyi ngo nkuko biba mu bindi biyaga waduhamagaye Marcel ari mu Rwanda kuri ivyo bibazo bibiri yabajije muri make wa mwishura gute
igihugu cyose cyafite ukugenda kiba gitunganijwe hanyuma kandi ikiyaga cya Tanganyika nacyo kirafite ukugenda kibaye abantu bari kugenda cya Tanganyika dufashe mu karere k'u Burundi ikiyaga cya Tanganyika kirafite abakijejwe bagikurikirana ku munsi ku munsi kandi hariho n'abakurikirana uburobyi ku munsi ku munsi nibo bamenya byari bakwiye kugara byari bakwiye kugurura bari bafise ibyo bisunga ni ukuvuga iki amategeko yo muri kivu ntiyo baco kimwe nayo muri Tanganyika kuko hari ibitandukanye byinshi niyo baco kimwe nayo muri ya Baikal twavuga kubera iki abahakorera ibihakorerwa ifi zihari mbega zororoka cyo kimwe hariho rero ibibazo abahinga babijejwe kuba barize kandi bakabona ikibereye kugira ngo ejo na hirya y'ejo izo fi zizihone ariko urumva kibati ntabwo wari gusigurira abantu ngo ubuhinga bumeze kuko bisaba ibyigwa rero abari muri byo barafite harya ibyo bakurikiza n'ibyo baraba ku munsi ku munsi ku kwezi ku mwaka ingene ibintu biriko biragenda kugira ngo bashobore gukingira icyo kiyaga cya Tanganyika kibandanye kutugirira akamaro.
Murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Habyarimana. Habyarimana uratwumva?
Nibyo ndavuga cyane.
Habyarimana uri he?
Ndi mu Kirundo ibwambaranga.
Ufise ikibazo ubaza umutumire ikimvura ishikiriza?
Jewe ikibazo cyo kubaza umutumirwa nimba aho hariho imigwi ijejwe kugwanya abo bantu bonona ico kiyaga ikindi kibazo ni uko mbega abo bantu iyo bafashwe eske barahanwa by'amategeko atabyikigongwe.
Murakoze
nase twarutse.
Murakoze mu mwishure
ntuze ikintu cyose burya itegeko ryose riba rifite ingene ritunganijwe kandi abaritunganije uwurirenze barafite ingene bamuhana rero nk'uko nabivuze abajejwe ikiyaga Tanganyika n'abashyizeho amategeko yo gukingira ikiyaga Tanganyika ndetse ikiyaga cya Tanganyika gusa harimo amategeko yerekeye amazi hariho amategeko yerekeye amashamba hari amategeko ariko ibintu bidukikije, hari amategeko yerekeye ingene inyubako zibaho n'ibikorwa bikorwa, ibyo byose kimwe kimwe cyose kirafite abakijejwe. Nibaza ko uwurenze itegeko wese itegeko rimuhana. Aho rero ababijejwe ngira ngo bazodufasha batubwire ingene babahana, ariko icyonzi cyoco nta muntu yorenga itegeko ngo bareke kumuhana. Uko niko bitunganije ku isi yose, nibaza ko itegeko urirenze baramuhana.
Dani nawe nyene ari ku murongo wa telefone. Dani uratwumva?
Yego ndabumva.
Dani uri he?
Ni mu Rwanda.
Ufise ikibazo cyangwa icyumviro ushikiriza?
Yene ya mamba sangize uko nge mbona dufata neza ikivu, aho cyane cyane ko tugenda dukora ku kivu, yenda nasanga urugira ku kivu. Kivu mbona kibungabunzwe neza aho dukora ku gihugu cy'u Rwanda. Ntabwo rero niyumvisha ukuntu ikiyaga cya Tanganyika bagifata nabi, kandi mbona cyakabaye gifitiye East Africa yose akamaro, bakakibyaza umusaruro. Natanga urugero nko ku Kivu, ubona ko ubungubu tugiye kukibyaza umusaruro kuri gaze metane, tukikuramo amafi matoya bita isambaza, amafi asanzwe manini. Sinumva rero Tanganyika ukuntu abantu bayijyamo bakayexploata mu buryo busa nko kwiba. Sinzi rero Tanganyika yakabaye ifitiye akamaro kanini abantu bayagire, ndetse n'ibindi bihugu byose bisa n'ibigiye bikoraho. Sinzi numva bakayibyaje umusaruro aho kugira ngo buri wese agende, buri wese akora nk'uko yibone, buri wese ku giti cye. Murakoze.
Mutumire Mark icyo cyumviro cya Dani, mukibona gute?
Arakoze. Icyo nagomba kumubwira cyo ikiyaga cya Kivu cyafatanye na Tanganyika kuko gica mu Rusizi. Urusizi rero rufite amazi ava mu kiyaga cya Kivu. Ni ukuvuga yuko icyo tubasaba no gushishikara bafata neza icyo kiyaga cya Kivu. Rero ikiyaga cya Tanganyika nacyo nyine icyo nagomba kubamenyesha kirakingiwe kuko nababwiye yuko hariho ababijejwe ikiyaga cya Tanganyika bagikurikirana ku munsi ku munsi, ajya tugupfa kwisukamo barafite ukugene babitunganya. Ikiyaga cya Tanganyika rero ukigira urabona kiri ku bihugu bitatu. Ibihugu bitatu hariho Zambia, hariho Congo, hariho Tanzania, hariho Burundi. Aho nzi cyane ni mu Burundi, andi nagendeye rwose ni Congo kuko ndamaze kuja ku bivuko bitari bike. Nibyo ikiyaga cya Tanganyika gifite ibintu byinshi bikijyamo. Icya mbere cyoco dukwiye kumenya ni uko mwamenya ko ikiyaga cya Tanganyika gifite ahazana n'amazi hafite ibirometero kwadratu birenga 230,000. Aho rero muri ibyo n'u Rwanda rurimo muri ibyo bice. Ufashe n'ikiyaga cya Kivu ugafata n'imisozi yo mu Rwanda y'ibihugu bitanu nibyo bizana amazi mu kiyaga cya Tanganyika. Bivuga ngo muri ako karere ko z'ikilometero kwadrato 230,000 kuvuga hafi inshuro 9 y'ubu cy'u Burundi cyangwa cy'u Rwanda n'ahantu hanini. Ntugire rero byoroshye kugira ngo umuntu aje ahantu hose uraze inzuzi zijyamo, ko turafite inzuzi nini zishika 5, turafite inzuzi nkondo zirenga 100. Cyoroshye kugira ngo ukwira aho hantu hose, ariko abantu twari dukwiye kumenya yuko ari itunga rusange. Mu Kirundi bavuga ngo utoto rifuku abazamo akatsi. Ikintu cyose rero kirafite igihe cyacu, kandi nibaza ko ikiyaga cya Tanganyika kizoba kikubirizwa cyane kuko ni ikiyaga washaka ubukiri muco bita patrimoine de l'UNESCO kuvangira mu 2004 n'abandi henshi. Rero ni umuhumuriza ndamubwira yuko bagikurikirana cyane. Ni uko kumva rero turiko tubivuga ku mugabo ababijejwe bariko barabikubwira ibikorwa bakora ni byinshi cyane.
Murakoze. Tufise Pamphile ku murongo wa telefone. Pamphile uratwumva? Pamphile? Pamphile ntatwumva ku murongo wa telefone. Uratwumva Pamphile?
Yego.
Uhamagaye uri he?
Sabye?
Uhamagaye uri he?
Ndivagara cyawe giyombora.
Ubaza ikibazo canke nibwo ufite icyumviro ushikiriza umutumire ubishikirize?
Iko kubitanye n'igisagara cha n'iki yagatanganyika kirageze kurabiya yagatanganyika kiribonekezamo cyane cyane umwanda uturutse kuri uturutse ku nzuzi zida cyane cyane ngaha ku bisagara byegereye Tanganyika cyane cyane ibikingi amashashe umva rero nka leta irashobora kugikingira mu guhimiriza abenegihugu wowe kugikoresha neza no kwirinda guta imyanda aho babonye hose kubera ko mu gihe imvura iguye ikiyitana bya bintu byose bagenda bandagaza ikaca biza konona ikiyaga ikaca bituma donc ibinyabuzima biriyo na cyane cyane nk'amafi bibura niko numva ariyo ntererano.
Ndabashimiye ku ntereranyo intererano yanyu Pamphile, urakoze. Umutumire Mark ku bari kubatwumviriza ubwoko bw'amafi yo bari muri Tanganyika na cyane cyane ubwoko budashobora kuboneka ahandi, umuntu yavuga ko buboneka muri Tanganyika bwo bari nk'ubu hendazi ko ari bwinshi mugabo mwo tubwira ubwoko bukuru bukuru.
Izo onze ndewe ni zibiri ni zibaroba cyane hindagara umuntu n'ahandi ziri muri Kivu izo bitiragara n'isambaza si burya bwoko bwo mu kiyaga cya Tanganyika. Hanyuma rero hariho n'imikeke hariho n'ayandi mafi umengo batarya bajana muri za bintu byo kubwira bashaize basarisha amazu ibyo bita ayo zitari nke. Nibaza ko abahinga bavuga ko ziba zifika hafi amajana abiri na mirongo itanu ariko sindabitoboza neza ngo menye ubwoko ubwo ari bwo mugabiconzi ni uko zitari nke. Ibinyabuzima biri mu kiyaga cya Tanganyika biba birenga igihumbi n'amajana atanu ibirenga amajana atandatu nibyo mu kiyaga cya Tanganyika atahandi ku isi biri. Urumva yuko ubwo butunzi ari ikintu gikomeye cyane nibaza ko bishobora hamwe raba ingene bitunganywa neza kubera icyo kintu atahandi kiri byotuma ibi bihugu bigabura kino kiyaga cya Tanganyika birushijeho gutera imbere bigakoronkamwo ubutunzi butari buke.
Ndaho ku nzuzi ku batazi inzuzi zikomakomeye zisuka muri Tanganyika zoba ari zihe?
Ni inzuzi nini zitanu hariho Maragarazi hariho Rusizi hariho n'ubundi bita Ifume n'ubundi bita Rufubu n'ubundi bitwa Runangwa harimo rero n'izindi zitari batarinda kwandika nyinshi ni ukwita ntonto kuko iyo bari kubaragira intuze bafata nk'izi zonyine zizanamwo hafi ibirometero kize ku ibirometero kize hafi 2024 ku mwaka umva n'inzuzi nini izindi nazo zirafite ni duto duto kuko nitujya tuzi usanga dukama tugomba gukama muci ngaye izo nkuru zitanu ni
naho mu bihugu ibihugu byegereye icyo kiyaga bisangiye kiyaga Tanganyika ku bwanyu mwibaza ko ni kiyaga igihugu gishyiramo amazi menshi inzuzi nyinshi zija muri Tanganyika?
Niko ni igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nizo hari inzuzi nyinshi mugabo Maragarazi nabwo nibwo ruziruzana amazi menshi mu kiyaga cya Tanganyika ruca muri Tanganyika. Hari rumwe inzuzi zizana menshi ni zibiri ni Rusizi na Maragarazi izindi nazo zikaza ziyongera mugabo urazi inzuzi ushobora Kongo ifite ibice 45 ku kiyaga cya Tanganyika. Hagacyakurikira Tanzania ifite 41. Hanyuma mu Burundi bufite 8. Hamwe rero na na Zambia ifite ibice 6. Nubwo ko haguka niko ari hanini, ugacubona yuko ya karere kazana amazi mu kiyaga cya Tanganyika ni ibirometero kwadrato birenga 230. Urazi rero harimo mu Rwanda babwiye kuko ikiyaga cya Kivu nicyo cisuka muri Tanganyika amazi aciye mu ruzi rwa Rusizi. Ikiyaga rero cya Tanganyika kandi urumva ayo mazi naho aba menshi nacyo ni kinini, gifite hafi ibirometero kwita ibirometero kibe bingana hafi 19,000. Mukaba mwumva ko kigira 3 ku isi inyuma y'ikiyaga Kaspiyene na cya kiyaga inyanja Kaspiyene na cya kiyaga bita Baikal.
Tugaruka ku mirongo ya telefone, dufite Eric, uratwumva?
Na mahoro.
Eric, uduteye aka muri he?
Ni Bujumbura mu Kigobe.
Ikibazo, icyumviro?
Mbere ho mbanze ndamutse abanyamerika b'u Amerika.
Murakoze.
Ikibazo cyo kiyaga ubona jewe. Njambere cyo ari gukwe bakwiye gukingira mu gukora ikintu gije ntambwe zo kubaka kuzingira ikiyaga.
Bandanya turabumva.
Bari bakwiye gukora ikintu gije metero basabwa n'amategeko mu kubaka kuzingira ikiyaga, hanyuma bakirinda n'imyanda iva ngaha mu gisagara cya Bujumbura cyane cyane no ku bindi bisagara byegereye inkengero z'ikiyaga Tanganyika. Rero nacyo bari bakwiye kuraba nka bajya abantu barobyi bakaza baraba bakoresheje insinga kubera abantu bagura indagara i Bujumbura, aho usanga barobye n'ubwana buto cyane ariho bukiva mu magi. Nibyo byose ibintu bituma umurundi utaboneka neza cyane nk'uko byategerejwe.
Murakoze. Yari Eric, turabashimiye ku cyimviro cyanyu.
Murakoze cyane.
Mutumire Mark kuri icyo cyiyumviro cya Eric abuze ikijyanye ngo n'ubukingira ikiyaga mu gutuma abubaka hafi y'icyo kiyaga bubahiriza amategeko ategekanya imetero bo kubaka ko. Ni kibazo mu Burundi.
Nibaza ko atari kibazo, burya imetero zirubahirizwa. Ariko nagomba kubabwira iki, kubaka ku kiyaga iyo biteguwe neza hariho ibice byo kubakamo umuntu binashobotse no ku kiyaga bakahubaka, kuko wubatse ku kiyaga birafite akamaro nabyo bizana ingenzi. Nibiharuro bikorwa abahinga bamaze gukorana bakavuga bataha a turashobora kubaka gushika hariya mu kiyaga, aha a dukingira ibidukikije, aha a hazojini, aha a hazojini. Kandi icyo nababwira ni uko ibyo bigwa mu Burundi byarakozwe, hariho nibaza icyegera leta irabifise kandi iriko irabikorera ko inkengera z'ikiyaga cya Tanganyika ibyigwa byo kuhubaka byarakozwe. Rero bifite umwanya bikorwa neza, bakazikorwa neza, hanyuma abantu bakabona ingene bubaka. Kubaka ku kiyaga rero bategereza gukurikiza ubuhinga kugira ngo ibihari ntibizokononekare, bagakurikiza ubuhinga bwashyizweho n'abahinga, bagakurikiza amategeko. Hanyuma ubwo buhinga bwo kubaka ku kiyaga mu gihe bwokurikizwa n'amategeko agakurikizwa, ntacobuza yuko ikiyaga cya Tanganyika kiba ubwiza bw'igihugu cy'u Burundi. Ikigira kabiri yavuze abarobyi, nari nabiciye ko ndavuga nti ababijejwe babikurikirana ku munsi ku munsi, birabaje kubona abantu bagenda bakaroba icyo nokwita uduswi twamaze tutarakura kandi rero umwe batwaye nk'ijya mitegetera twifuka bazana amamiliyoni n'amamiliyoni y'amafi ni minsi iza yobaye manini manini erega ubuhinga bumaze kuza ntacoboza nuko turoba kabiri cyane gatatu mu kwezi hanyuma tukabika amafi dushobora kurya ukwezi kose ndabaha akarorero muramaze kubona amafi y'imikeke bumisha umenga bakazita amakayabo ndamaze turazirya zumye bumishije zimaze iminsi myinshi bivuga yuko rero abarozi ubuhinga bumaze kugwira abantu bakagira izigwa dushobora kuroba hanyuma tugahindura ibyo bintu ukabibika muribuka indagara zahora zijya hanze zabanje gukarangwa zikuma zaba ari nyinshi hariho sosiyete yitwa Sipubu sinzi izayo ingene zagenze mugabo ntikibaho ariko n'ubundi ndamambona ngira ngo hariho abantu biyumunganya bagakora izo ndagara bita fime icyo rero nibaza ko ababijejwe bazobitwigira hanyuma batubwire ukugene abarobyi bakwiye kubigenza kugira ngo turobe gake mugabo tugire umwimbu mwiza
umwanya ugiye kurangira umwanya ugiye kurangira ariko nagoma ndababaza akabazo ka nyuma mu mazi yo myaka irenga 12 mukurikirana ibyerekeye kiyaga Tanganyika icyo cyumviro cabajemo gute murafise umwizero kw'ico kiyaga kizobandanya kibungwa bunga neza muri ibitwa ko turavuga kugira bigirira akamaro kurushiza abegereye icyo kiyaga
murakoze kuri ico kibazo gituma na icyatumye ndabikurikirana na soma ibyerekeye ibiyaga uko ibiyaga ndabikunda uno munsi ku isi ndaraba ibiyaga bihari iyo mbonye nk'ikiyaga cya Tanganyika ku isi mu biyaga 377 bikwiza hafi imetero 100 umanuka uja hasi ikiyaga cya Tanganyika kigira kabiri ku isi ikiyaga cya Tanganyika mu bunini kikaba kigira 5 ikiyaga cya Tanganyika kikaba kigira 3 mu mazi menshi mu biyaga bifite amazi menshi ku isi ikiyaga cya Tanganyika kikaba gifise amazi no kwita yiyoroheje atagira inyunyu nyinshi kikaba kigira kabiri urumva iki kiyaga nta muntu atokwiyumvira kuciyumvira ko ngo agikurikirane kuko urabye ibiyaga dufise ku isi izo navuze 377 biri ku isi Afurika ifitemo 49 ikiyaga cya Tanganyika kiza ubwa mbere mu kiyaga mu biyaga bifite amazi menshi kikaza ubwa kabiri ni ubwaguke kikaza ubwa mbere mu kiyaga byose uvuga ko bifite amazi menshi muri Amerika hajya 1923 urabye hariya mu buraruko bw'isi hari ibiyaga 9 urabye muri Aziya hari 61 urabye mu Buraya 108 aho bita muri Oceania ni 33 muri Afurika ibiyaga bikwizi metero 100 umanuka ni 9 gusa nabyo ku isi ni 196 urumva ikiyaga cya Tanganyika gifite ikibanza cyiza ugacura aba no kugenekireha ubaze
muheraheze muheraheze
perimetre ingana n'ibirometero hafi 1990 inkikuro y'icyo kiyaga byo nama mvuga nti mbega hobi barabara rihuza ibyo bihugu bine
mwanya uragiye kurangira
ari ikintu gikomeye cyane
yego turabashimiye cyane yari umutumire Marke Rugirinyanga gira ubushakashatsi kubijanye n'ibidukikije kandi amazi imyaka inega 12 gira ubushakashatsi ku kiyaga Tanganyika n'akamaro gishobora kugirira ibihugu bigisangiye karere kose ka mbere n'isinzima turamushimiye rero umutumire turashimiye abakurikiranye iki kiganiro tushimiye n'abakigize mu ruhara abashobe guhamagara bakabaza ibibazo bagashikiriza n'ivyumviro namwe mwese mukunda ibiganiro vya Radio Ijwi rya Amerika tubifurije kugira ibihe byiza mubandanya kumviriza radio yanyu Ijwi rya Amerika.